Ndabaramutse abari kumviriza radio isanganiro kaze mwano makuru mu Kirundi duhera ku inkuru nkuru ziyagize inyubako zibereye zo kwakira ingenzi abakozi babishoboye ni bimwe mu bintu igihugu cy'u Burundi ikwiye gushiraho kugira bitware neza mu kibanza cyo gutwara umuryango w'umwe bwa Afrika umuhinga mu ijanye n'imigenderanire aka n'umwisha muri kaminuza muramwumva mwano makuru imiryango irenga 2000 yo ku mitumba burarana na Kiremba no ni ku misozi muzima Nyagwaga na Muyange ni muri komine ya Bururi irashima ko iriko ironswa muyaga nkuba ni hamwe nishira mu jeje kuragiza mu gihugu hagati Abel mu gihe bamwe mu iyo miryango basaba kujyo shira hamwe iryo baronsa makonteri kuko izo basabye rejidezo hareza umwaka n'ubu batarazironka abantu 13 barapfuye abandi 85 barakomereka kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze kugeza muri nzero uno mwaka turimo biturutse ku masanganya yo mu ibarabara mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera ano makuru mugiye kuyashikizwa na Jean Marie Mayonga Albert Nduwayo muhinga bw'ivyuma ndabahaye ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ano makuru cyari mujanye n'ubudandaji ubukene bw'amahema yo gufuka bidandazwa muri iki gihe cy'imvura n'ibikoresho byo gushiraho imizigo palete mu gifaransa hamwe nibarabara ginjira mu kivuko ca rubongera imeze nabi ni zimwe mu ntamamizi hanze ico kivuko bivugwa na Agrippine Nduwimana arongo ico kivuko aho yizeza ko inyishu z'ivyo bibazo zizotorwa umuti mu mugambi wo kubaka ico kivuko kijambere atomora ko amasoko yamaze gutangwa hasigaye ko hamenyekana watsinze kugira ibikorwa bitangure tumukurikire
intambamye dufise igihe impunzi zari ko zirahunga muri iki gihe nyene cyavuba urazi guhunga yuko atitegura baje natwe tutabiteguriye uca barasanga amaparete no kuvuga amaparete nibijya dushira ku mizigo ari ngaha ayo rero muri iryo joro nyene barayacanye aracanye nk'amaparete arenga 15 mu ntambamye rero ibyo birimwo kubera ibidandazwa cyo tubura ingene tubishyira ahantu biri proteje kugira ntibihure n'amazi hanyuma izindi ntambamye dufise kuko namaze kuvuga ko turi mu gihe cy'imvura bidusaba amahema menshi yo gufuka kubera aho dusanzwe twarubatse dushyira ibyo bidandazwa ni hatonye mu gihe hashobora kuza nk'iboti 2 cyangwa 3 zisabwa yuko ibyo bintu tugenda tubivuka ni ukuvuga yuko bica bitugora ariko rero kugira ngo dutore umushiti w'ibibazo twaraguze amahema makenyi hanyuma hariho isoko ikiratangwa kugira ngo amahema gomba tuyongereze kugira ngo imirimo ibandanye ukuri kwambi kubera yuko hariho umugambi wo gusubiramo ikivuko kikubakwa ku buryo bwa kijyambere kandi twizeye yuko turabye aho umugambi ugeze yuko ibikorwa bishobora gutangura umwanya wari wo wose ni ukuvuga yuko leta nibaza kwitokwangaza ubundi buryo kugira ngo ikore iryo barabara ryonyine tubona neza yuko kuko byose birimwo mu mugambi yuko bizoca bitangura rimwe iryo barabara rigakogwa rigasubirwamo rigakomera mu gihe ikivuko kizoba kiriko kirubaka kuvuga ku byo tuzi amasoko yaramaze gutanga ni ukuvuga yuko nibaza yuko abahiganiwe isoko bashobora mu kwezi muri uku kwezi kwa kane kuba barose inyishu kugira ngo ibikorwa bice bitangura
mu bijanye n'imibano imiryango irenga 2000 yo ku mitumba ya Burarana na Kiremba yo mu misozi muzima Nyagwaga na Muyange muri komine Bururi ntara ya Burunga irashami kuri kironswa umuyaga nkuba nishira mu rijejwe kukwiragiza mu gihugu hagati Abel bamwe muri iyo miryango basaba iyo shiramwe kubaronsa n'amakoneri kuko bayasavye rejidezo haraheze umwaka n'ubu bakaba batarayaronswa ico gisabo gifiswe kandi n'ababa mu bigwati by'abatwa bavuga ko badashoboye kuyigurira umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi mu ishiramwe Abel avuga ko ibikorwa byo gukwega umuyaga nkuba biheze ari rejidezo itanga amakonteri Frederic Niyonzima ahagarariye iby'imfata kibanza Abel amenyesha ko umugambi wo kugura n'amakonteri uriho muri iryo shirahamwe Zeno Nzamimana
Ibikorwa byo gutanga umuyaga nkuba muri komine ya Bururi kumihora ya Gwankona Nyundo ku mutumbo wa Kiremba cyo kimwe n'umuhora wa Kivuruga Nema Mibira ku mutumbo wa Burarana byaramaze kurangira nayo ku murongo wa Butaka inama Nyagwaga Muyange ngo ibikorwa bigeze ku bice 60% ngo birangire nkuko amakuru ava muri ABL ishiramuri rero gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu hagati abivuga abagize imiryango amashengero amashuri n'amavuriro birenga ku 2000 bariko barunswa umuyaga nkuba n'iryo shirahamwe barashima cyane Albert ngenda kumana umuyobozi wa Lisetechnique Ruyaga ku mutumba wa Burarana ishuri rifise uburaro arashima ko ibikorwa kuri iryo shuri bigenda neza haba ku banyeshuri cyangwa kubigisha bivuye kuri uwo muyaga nkuba abandi bashima n'abakora iyindi mirimo ho gusya ibigori n'ibindi kuko ngo boroherwa bafise umuyaga nkuba
igikorwa Albert yakoze turagishima cyane rwose kuko kirafise akarusho ishuri ryacu umuyaga nkaba urafasha abanyeshuri bacu kwiga neza ko mumvise ko ishuri ry'uburaro barashobora gutegura ibyigwa neza mu ijoro atankumanzi kubera haba habona kandi birafasha kandi nabigisha nabo ko bategura ibyigwa bazo kwigisha bukeye bakabitegura habona kubera hari umuyaga nkuba birafasha kandi ko n'ivyuma dufise nk'ordinateur tuzikoresha byoroshye kubera umuyaga nkuba
kubera abantu bo muri Nema beshi barahangayika kugira ngo baronke ukuntu ba CSK ivunde cyabo ariko ubu kubera twabaye hafi yabo turiko turabafasha kwere kubijyanye no gusya ntitwidog haba mu gatondo haba ku mugoroba turasya
ariko rero bamwe muri abo banyagihugu bidogera rigide zoko iteba kubaronsa amakonteri yo babayasavye bagasaba ishiramwe ABL yuko yofata mu minwe ico kibazo izira baha n'amakonteri ruhande y'ibindi bikorwa basanzwe bakora
kino saba rino shirahamwe nuko hari giye rishikana zino nsinga zayo zogenda bagenda bahasika n'inzu z'amakonteri ko nkubu hari tubabise nk'amakonteri twarishe mu kwezi kwa mbere ku mwaka uheze gusha n'isaha mu konteri yacu itaboneka muri Jidezo rero twosaba yuko yo iryo shyirahamwe rya ABL yuko ryora mu karigizene ishikanye insinga ryo guce tuzanira n'amakonteri tugenda turisha
ni mu gihe abatwa bobo bo mu bigwati bya Mibira Nema na Muyange bobo bavuga yuko bari mu kene budasanzwe badashobora kwigurira amakonteri bagasaba leta yuko yabaronsa iterambere ntiribacike abandi bo ku yindi mitumba batararonswa umuyaga nkuba nabo nyene barasaba kuronswa kuri ico c'amakonteri umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi muri ABL avuga ko iryo shirahamwe rihejeje gukwiragiza umuyaga nkuba mu mihana rica rishikiriza Regidezo ari nayo icironsa amakonteri abanyagihugu ariko rero Frederic Niyonzima anagarariye ABL ivyifata kibanza muri kino gihe avuga ko iyo shirahamwe rifise n'umugambi wo kugura n'amakonteri iruhande y'ibindi basanzwe bagura kugira ngo bashikirize Regidezo umunyagihugu azafise umuyaga nkubiwe mu ruyaga muri komine ya Bururi zero Zabimana Radio Isanganiro
tuve mu ntara ya Burunga dukubitire muri Butanyerera abantu 10 barapfuye abandi abantu 13 barapfuye abandi 85 barakomereka mu Kayanza mu ntara Butanyerera kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze kugeza muri nzero umwaka turimwo biturutse ku masanganya mu ibarabara mu gipolisi mu Kayanza bavuga ko ayo masanganya yavuye ahanini kubagendesha ibyuma byunguruza abantu n'ibintu batubahirije amategeko agenga uruja n'uruza mu ibarabara harimo n'umuvuduko urenze mu gipolisi mu Kayanza basaba abagendesha ibyuma byunguruza abantu n'ibintu kwamabubahiriza ayo mategeko Patrick Sengiyumva
Amakuru dukeshi gipolisi mukayanza amenyesha ko kuva mu kwezi kwa gitugutu umwaka uheze kugeza mu mpera za nzero uwo mwaka turimwo mukayanza habaye amasanganya 58 muri ayo masanganya 58 kubwayo makuru ngo abantu 85 barakomeretse abagera ku 13 nabo barahasiga ubuzima mu kwezi kwa gitugutu umwaka uheze kubw'ibiharuro dukeshi gipolisi mukayanza ngo harafuye abantu 3 abagera ku 19 barakomereka muri munyonyo naho abandi 3 barapfa abagera ku 22 barakomereka nayo muri Kigarama 3 bakaba barapfuye abagera ku 28 ngo barakomereka biturutse kuri ayo masanganya yo mu ibarabara ivyo biharuro nyene dukeshi gipolisi mu Kanza vyerekana ko muri nzero uwo mwaka turimwo abantu banaribo bitavye imana 19 barakomereka biturutse ku masanganya yo mu ibarabara uburongo y'igipolisi mu Kanza amenyesha ko ayo masanganya ngo yaturutse hanini kukaboregwe n'umuvuduko munini kubagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu warongo y'igipolisi mu Kanza yemeza ariko ko mu gipolisi badasiba kugirana amanama nabo bunguruza abantu n'ibintu kugira ngo babahimirize kuza barubahiriza amategeko agenga uruja n'uruza mu ibarabara mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro.
Isanganiro inami sumbingi.
Radio Isanganiro amakuru muri migo kirundi arabandanye mujanye n'imigenderanire ugushiraho umugwi w'ibijanye n'imigenderanire ibihugu ubishoboye abakozi babishoboye hamwe n'inyubako ziberezo kwakiramwo ingenzi ni bimwe mu bintu igihugu cy'u Burundi gikwiye gushiraho kugira bitware neza mu kibanza cyo gutwara umujyango w'umwe bwa Afrika bisigurwa n'umwigisha muri kaminuza kuvyerekeye imigenderanire n'ibindi bihugu Dr. Floribert Manirakiza hamagarira abarundi gushiramo ingufu kugira ayo mabanga Burundi buronkejwe buze buyarangure neza abashikirije nyuma yaho hamenyeshejwe ku itariki ya 15 rumu no mwaka Burundi aribwo buzorongora umujyango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika tumukurikira
turi mu gihugu kitamenyereye gutunganya inama nyinshi ku rwego mpuzamakungu Burundi rero butegereza kwitegura ku buryo bataje gucishamo ijisho bwo kwitegura ubwa mbere ni abona kwita nka diplomate kubera bisaba yuko bavyifatamo neza na diplomasi imera neza ku buryo ibihugu byo muri Afrika bazobona bati ba bantu bwa bundi nabakozi ikindi kintu gikenewe ayo manama azogirwa azokenera abahinga ntibikenewe yuko aza kurondera umuhinga mu bindi bihugu hari akanama zikoze beranga byo bavyiza rero abahinga batandukanye turafise abigisha mu makaminuza turafise abandi bo mushakashatsi butandukanye bufasha abo rero nabo barakwiye kwiyumva kugira ngo bazoterere muri no mugambi buno Burundi bugomba bujemo ikindi cyo gikomeye kandi gihambaye bino bintu bisaba amafaranga bisaba uburyo bwinshi kugira ngo ibintu bize bigende neza n'amanama zagende neza bisaba uburyo birashaka gushika rero muri Union Africaine ugasanga amakotizasyon si menshi amafaranga yo gukora amanama n'ibindi byinshi la logistique niko nabivuga bimeze neza aha rero tuduhamagarira abakwiza tunga umurundi wese ahari kugira ngo yiyumve yuko kino gikogwa ari ciwe ahantu uvuga nk'abagwiza tunga bafise amahoteli bategereza gukora uko bashoboye kose kugira ngo baje ku rugero mpuzamakungu kwakira ingenzi kugira ingenzi zitazo kwidoga badufise ingorane ngira ngo ijanye na internet aha bisaba yuko hari nk'abazobirabira ku buhinga ngurukana bumenyi abandi bari ngaha mu Burundi bisaba yuko umuvuduko uhinga ngurukana bumenyi uba uri ku murindi umeze neza tekana tabona umeze neza mugabo abapolisi n'abasirikare bategerezwa gukora kugira ngo muri uwo mwanya w'umwaka wose Burundi buzavuse presidence donc umutekano ukwiye sabanye politike gusa umurundi ahari ahubwo yumvemwe yuko ategeza guterera ari abashakashatsi abagwiza tunga ari abanyepolitike eka umwe wese ategeza kugira uruhara rukomeye kugira ngo kino gihugu cacu kize kironke ishusho imeze neza
umugambwe CDP babona ko atakintu kinini Burundi bugiye kwerekana mu burongozi bw'umujyango w'umwe bwa Afrika kuva ku igenekezo ya 15 kuno kwezi afatiye kwibaza Burundi bufise anise niyo nkura urongo yahamagarira umukuru w'igihugu gutorera umuti bibazo by'imigenderanire no kugarukana amahoro tumukurikire
jewe numva atakintu kinini tugiye kwerekana muri Afrika guko natwe Burundi turabona ko hari ivyatunaniye rero burya iyo unaniwe iwawe biragoye yuko uja kwerekana ibintu byiza ahandi utashobora kwerekana mu nzi wawe. Mu nzi wacu mu Burundi turafise ikibazo cy'igitoro kimaze imyaka ine kitaraterwa umuti. Mu Burundi wacu mwarumvise n'uburongoye umugambo uri ku butegetsi ariko aravuga ati jewe numva afise ico bita nostalgie mu Gifaransa kuvuga kwifuza ko Burundi wosubira bugakora neza nk'uko bagaza yakora kerekana amabarabara kerekana ikawa ya za noti nshasha zikaba kerekana ibi birerekana yuko naho nitwebwe turabivuga utavuga rumwe n'umugabo uri ku butegetsi ariko n'abari ku butegetsi nabo barabibona fera n'umutekano murabona Burundi uriko burafasha Congo murumva yuko butuje hagati ubwo je hagati y'ibihugu bishamiranye canke y'abantu bashamiranye mu gihe wewe wamaze gufata intumbero yo gufasha umwe muri abashamiranye ntubukiri murabona yuko dufite ingorane nibaza yuko atari zingora twaje kwikwerekana akarorero mu bihugu byinzu bwa Afrika ariko ibyiyumviro turabifise naho mvuze ndi nta karoki twotanga turafise ibyiyumviro umukuru y'igihugu arakora ariko aravuga ibyiyumviro by'urumva ko birashe ariko bikanga kubije mu ngiro kandi nabo aravuga yuko araba umutobera tukibaza yuko ico kintu gikuru ca kabiri kijanye no gutanga ibyiyumviro by'ingene ibihugu byo kwigenza byo twagwa naco nyene itogihara nibaza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari nabazoba ari hejuru kwisonga ivyo bihugu byunze ubumwe bya Afrika azoheza agatanga ibyiyumviro birashe by'ingene ibihugu byomeregwa neza
muri CDP ubutumwa muhaye cyane ico mutumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni iki kugira ngo muri ico kiringo cy'umwaka umwe atovuga ati narateye intambwe kuri ibi n'ibindi umugambi wa CDP umurungikanye ubutumwa buntu
umugambi wa CDP ubutumwa yorungikana umukuru w'igihugu cy'u Burundi agiye kurongora ibihugu bya Afrika byunze ubumwe kwifuza yuko cyane cyane hoba hugaruka amahoro mu bihugu bishamiranye uko nta terambere rishobora kuba mu gihe hari ibihugu bishamiranye bya Afrika ica kabiri guhanahana ibidandazwa no kuraba ko imigenderanire hagati y'ibihugu ari byo duhana imbibe cyane ari ibindi bihugu biri kure yacu ariko bya Afrika imigenderanire ikagenda neza yaba ya politike cyane yaba y'abanyagihugu batandukanye mu bihugu bitandukanye
uraca mugacana yandi mu bidukikije
imicafu yegeranirizwa mu kibanza cyo kumubone iva mu gisagara cha Bujumbura higizwa hanini n'imicafu ibora n'itabora yono ni bidukikije gusumbindi ni irimwe ubumara bisigurwa na Norbert Manirakiza mwigisha muri kaminuza nderabigisha NS akaba n'umushakashatsi mwijanye n'ibidukikije asigura ko bwo bumara buva hanini mu maplastike aturirwa akarunka ivyotsi bitera indwara nka kanseri canke bukava mu bisigarira by'imiti biba byavuye mu nganda canke mu mafarmasi bucanandi ibidukikije na Ridi Gahimbare
imicafu yegeranizwa mu kibanza cyo kumubone muri zone buterere ni imicafu igizwe hanini n'iva mu mazu ava mu gisagara cha Bujumbura harimo kandi n'iva mu nganda igizwe n'amaplastike canke imicafu iva kwa muganga canke mu mazu y'idandarizo y'imiti muri yo iyo nona gusumba iyindi ni yirimwe ubumara nk'uko bisigurwa na Norbert Manirakiza umwigisha muri kaminuza nderabigisha NS akaba n'umushakashatsi mu bidukikije
imicafu tubona iri mu kibanza cyo kumubone igizwe ahanini n'ibintu bitandukanye harimo imicafu ibora n'itabora imicafu yo mu ngo masoko harimo n'iyiva mu nganda nk'amaplastike ibirahuri imyambaro ishaje harimo n'ibisigarira by'imiti iva mu nzu zijya twita amafarumasi rimwe na rimwe hakabonekamo n'imicafu iva mu mavuriro imicafu yonona ibidukikije gusumba iyindi niyo irimo ibintu bifise ubumara harimo cyane cyane imicafu irimo ivyuma biremereye ivyo twita metolu amaplastike aturigwa akarekura imyotsi ifise ubumara bukomeye rimwe na rimwe ishobora guteza indwara mbere na za kanseri zirimo
iyo mushakashatsi abandanya avuga ko iyo micafu iva mu amazi acafuye agaca yanduza imigende y'amazi n'amazi yo munsi y'isi
iyo micafu iteza ingorane ikomeye ku butaka ku mazi mu kirere ivyo navyo bikabangamira cyane amagara y'abantu ubwa mbere ibintu byanduye biri mu micafu bivanze n'amazi uca tubona havamwo uruzi ivyo twita lixivia n'amazi mabi cyane aba yanduye y'ibiziba asokoroka ava muri iyo micafu agaca agenda akanduza imigezi y'amazi inzuzi n'amazi yo munsi y'isi ayo twita osuterene ubwa kabiri hari ibintu bimwe bimwe biva muri iyo micafu bigahinduka imyotsi igasanzara mu kirere iyo imyotsi ihumetswe n'abantu bo mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane ababa hafi y'ikibanza birashobora kubateza ingaruka mbi abantu bamwe bamwe usanga begeranya ajya amacupa ya plastike cyangwa imifuko bakabikoresha mu gucanira imfungurwa tugaca tugira ko tugabisha yuko ibyo bintu bishobora kubateza ingaruka mbi ku magara yabo kandi bikaba sindikaliza ubuzima.
Yindi ngarukambi iva kuri iyo micafu yegeranije mico kibanza cyo kumubone nkuko bisigurwa no mushakashatsi bijanye n'ibidukikije ngo abantu bahakura umwavu bakaja kutabiza isi ibitegwa bishobora gukwega ubumara gucyo abavyihereza bikabagirira ingaruka mbi ku magara yabo.
Umwimbu keshi ubuvuye kuri zo ndimiro batabije urashobora kwandura bivanye nuko ibitegwa byanunuje ubwo ubumara bigatuma abantu bafunguye ivyo bifungurwa bashobora kugira ingaruka mbi tabateza ingaruka mbi mu magara yabo.
Umushakashatsi mu bijanye n'ibidukikije akaba n'umwigisha muri kaminuza nderabigisha NS Norbert Manirakiza abandanya asigura ko abantu begereye ikibanza cyo kumubone ahatabwa imicafu yegeranyijwe ivuye mu gisagara cha Bujumbura ari bo babangamiwe gusumba abandi babakure yacu aho bashobora kwandura nk'indwara ziturutse ku guhema nabi, indwara zo mu nda, indwara zo kukoba, mbere ngo bashobora kugwara n'indwara ya kanseri.
Lidi Gahimbare, abatwumvirije mwese amakuru twateguriye aha niho tuyarangirije, tugadusuye kubashimira mu bandi mutega matwi ibiganiro bya radio Isanganiro.